Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese mudoteze amatwi kuri uyu munsi wa mbere itariki 25 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2016. Muri kumwe na Oriane Tangishaka ateramije ibiganiro zo muri kino gitondo. Ndabahaye ikaze mwese. Tutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana arayadushikiriza.
Mwaramutse Oriane, mwaramutse nshuti mwese mukurikirana ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika. Amakuru tuyahere mu Rwanda. Igipolisi cy'u Rwanda kimenyesha ko cishe umunyarwanda yakekwa kugira uruhara mu bikorwa by'iterabwoba. Uwo munyarwanda azwi ku izina rya Muhammad Mugema Ngango yari afungiwe ku gituro cya polisi cy'i Kanombe mu gisagara cya Kigali. Igipolisi cy'u Rwanda kimwagiriza kugira uruhara mu bikorwa by'iterabwoba. Yarashwe n'igipolisi mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu ariko agerageza gutoroka. Mugema Ngango yari yajanye n'igipolisi ahasanzwe aba ku Kimironko mu bikorwa by'iperereza. Aca asimba ava mu muduga w'igipolisi yarimwo ashaka gutoroka acaraswa abona gufa. Muhammad Mugema Ngango yari cegera cumu ca imamu ku musigiti wa Kimironko i Kigali. Nkuko bitangazwa n'igipolisi cy'u Rwanda, Mugema Ngango yari ariko agirwa ko amatohoza inyuma yo gukekwa kugira uruhara mu bikorwa byo gufasha urwaruka rw'abanyarwanda mu kugwinjiza mu muhari w'aba jihad no kubatwara mu bagwanyi ba Etat Islamique mu gihugu cya Syria. Amakuru avugwa muri Zimbabwe, perezida wa Zimbabwe Robert Mugabe na mugenzi we wa Guinea Equatoriale Teodoro Obiangwema bamenyesha ko bifuza ko haba igihindutse mu nama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano. Bifuza ko Afrika yoronswa n'iburiburi uyiserukira umwe afise kibanza ntahegahezwa muri ugo rwego. Ivyo babishikirije inyuma yaho perezida Ngwema wa Guinea Equatoriale arangirije urugendo muri Zimbabwe, kandi mu gihe mu mpera z'uku kwezi hatekanijwe inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'umwe bwa Afrika. Uburusiya, Ubwongereza, Ubushinwa, Ubufaransa na Leta z'Ubumwe za Amerika nivyo bihugu bifise ibibanza ntahegahezwa mu kanama ka ONU kajejwe umutekano. Afrika nayo nk'umugabane ishaka guserukirwa muri ugo rwego rukomeye. Amakuru avuga kuri Sudani, perezida Salva Kiir wa Sudani y'Amajyepfo n'uwahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu arongoye abarwanya leta Riek Machar ntibashoboye gushinga leta y'ubumwe mfata kibanza ku munsi wa gatandatu. Iyo leta nshasha niyo yari yasabwe mu masezerano y'amahoro yasinyiwe muri Ethiopia, amasezerano agamije guhagarika intambara muri ico gihugu. Abarwanya leta baranse kurungika amazina y'abashikiranganji babo boja muri iyo leta, bagiriza perezida Kiir kuba yarashizeho ama leta 28 mashasha, bakavuga ko biteye kubiri n'amasezerano basinyiraniye. Amakuru avugwa ku Buhindi, nayo perezida w'Ubufaransa François Hollande yaratanguye urugendo rw'iminsi itatu mu gihugu cy'u Buhindi kuva ejo kuwa mungu. Perezida Hollande yashitse mu Buhindi kuwa mungu aho yakiriwe na minisitiri wa mbere w'ico gihugu Narendra Modi. Uwo mutegetsi w'Ubuhindi yiteze kuganira na perezida Hollande ku mugambi w'Ubuhindi wo kugurira mu Bufaransa indege z'intambara, umugambi uzotwara amamiliyaridi n'amamiliyaridi y'amadolari. Abategetsi bazoganira kandi ku kuntu bogwaniriza hamwe ibikorwa by'iterabwoba mu gihe ivyo bihugu byose uko ari bibiri biheruka kugigwa ko ibitero by'iterabwoba. Muri Irani naho igihugu cha Irani kimenyesha ko kimaze gufata abantu bashika ijana bagirizwa kugaba ibitero ku bakozi bakora mu buserukizi bwa Arabia Saudite muri Irani. Ivyo byamenyeshejwe ejo ku munsi wa mungu n'umuvugizi w'urwego rw'ubutungane muri Irani. Abo bantu nabamaze gufatwa kuva mu ntango z'uku kwezi kwa mbere. Abantu bigaragambya baraturiye ibiro vya ambasade ya Arabia Saudite biri muri Irani. itariki zibiri z'ukwezi kwa mbere aho bariko bagaragaza umubabaro ku rupfu rwa Sheikh Nimr al-Nimri indongozi y'abayisilamu b'abashite yishwe n'igihugu cya Siri cya Arabia Saudite murambabarira iyo myigaragambye yabaye muri Iran yatumye igihugu cya Arabia Saudite gihagarika imigendranire na Iran ibyo bihugu bibiri byamye birabana ribi
urakoze Aloys Bigirimana ku makuru udushikirije
Chuti za radijwi rya Amerika kubera ibihe bitameze neza by'urubura n'ubukonje bukabije byaciye ibintu hani Washington DC radio yanyu ntibashije kubahiriza gahunda isanzwe y'ibiganiro mutubabarire tugiye kubasubiriramo bimwe mu biganiro byahise tubashimiye kandi kuba muri utwihanganire
Kunshuro ya mbere leta y'u Rwanda yatangaje ko ihangayikishijwe n'indwara ya malaria yiyongereye cyane mu gihugu ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwifashishije n'izindi nzego zibana n'abanyagihugu ku munsi bwasabye izo nzego kuyifasha guhangana n'iyo ndwara inkuru ya Assumpta Kaboyi
Imibare itangazwa na Ministeri y'Ubuzima igaragaza ko indwara yikubye inshuro enye kuva mu mwaka wa 2012 kugeza muri 2015 mu mwaka wa 2012 abarwayi ba malaria barengaga ibihumbi 500 mu gihe imibare igaragaza ko mu mwaka ushize wa 2015 abarwayi ba malaria bageze kuri miliyoni 2 uko kwiyongera kwa malaria kuzana n'impfu ziturutse kuri iyi ndwara mu mwaka wa 2015 honyine malaria yahitanye abagera kuri 514 ugiye mu ntangiriro z'uyu mwaka malaria imaze guhitana abantu bangana na 224 ministeri y'ubuzima irasaba inzego zikora n'abaturage kuyifasha muri uru rugamba kuri wa gatanu iyi ministeri yahuye n'abahagarariye amadini yose akorera mu Rwanda bamwe babajije ministeri y'ubuzima icyaba kidasanzwe cyatumye malaria yiyongera ku buryo bukabije kandi mu myaka ishize yarasaga nk'iyarandutse burundu umunyamabanga wa leta muri ministeri y'ubuzima Dr Patrick Ndimubanzi yavuze bimwe mu byongereye iyi ndwara
tukeka ko ahantu haba harabaye harassment muri hahandi tuvuga ngo turwanye imibuguti imibu yororokera hehe icya kabiri ni inzitiramibu izo nzitiramibu rero zimwe na zimwe abantu ntabwo bazikoresha uko bikwiye cyangwa abantu ntazo bafite akaba ariyo mpamvu ubu ngubu dushaka kongera gutanga hose twizeye ko abaturage bazazikoresha neza icya gatatu ni twa dukoko dutera malaria iyo turi mu muntu umubuka muruma uragenda ugakwirakwira hose ukaruma n'abandi
abanyamadini bemereye ministeri y'ubuzima ko bagiye gutanga umusanzu wabo bifashishijwe amahirwe bagira yo kwegera abaturage uyu ni umuyobozi w'abayisilamu mu Rwanda Sheikh Kayitare Ibrahim
nta message yaba rimwe nyine mu cyumweru aho nahagaze cyangwa ku wa gatano nahagaze mu munsi y'iti ntatangariza abayisilamu kuko igihe cyose tuba dufite abavisiteri ku nsengero abo bayoboke bacu baza bagana izo nsengero daily bakwiye kujya babona ubwo butumwa nanone daily hari ubutumwa twe twavuze bumanikwa ku bibambasi numva yuko nabwo bwategurwa icya kabiri ibyo twakora iyi message twayishyiraho buri cyumweru nanone ikagihita ikagisomwa mu nsengero hanyuma ikindi nibwira ko amadini menshi afite nanone n'amaradiyo namba yuko ayo maradiyo ariyo twayakoresha
Musenyeri Tadeyo Ntiyenyurwa wa Kigali bavuga ko inzego zinyuranye zikwiye kwibanda ku kibazo cy'isuku nye igaragara mu Banyarwanda gusa n'abavuga ko nk'uhagarariye Kiliziya Gatolika hari icyo bazakora mu rwego rwo guhangana n'iki kibazo
amatsinda y'ibanze y'abakristo twita imiryango remezo abo ngabo baganira ku byerekeye kurwanya malaria bakabihererekanya ndashaka ariko kuvuga cyane cyane isuku rero iwacu mu baturage mu banyarwanda isuku ntayihari shobora kujya mu rugo asanga urugo rurimo abana ibiziba biki bishyikije inzu urubo birukikije inzu arevoir les toilettes ushobora gusura umuntu ntiwifuze kuba wajya muri toilettes ze biracyari kure
Ministeri y'ubuzima ivuga ko igiye gukomeza gushakisha uburyo bwose bwo guhangana n'iyi ndwara irateganya gutanga inzitiramu buzigera kuri miliyoni 5 muri uyu mwaka wa 2016 irateganya kandi gukangurira abaturage bifite kuba bajya bagura imiti y'icu dukoko dutera malaria bakayitera iwabo kuko leta itashobora gutera imiti mu Rwanda hose iyi ministeri kandi itangaza ko igiye no kongera inshingano abajyanama b'ubuzima bajyaga bitabazwa mu kuvura abana bari munsi y'imyaka 5 mu gihe barwaye malaria bakajya bavura n'abantu bakuru kuko ministeri y'ubuzima ivuga ko aba bantu bakuru bahitanwa n'indwara ya malaria kurusha abana bato Ministeri y'ubuzima natangaza ko mu Rwanda hashobora kuzubakwa uruganda rukora inzitiramubu mu rwego rwo guhangana n'indwara. Ubukangurambaga bwatangijwe buzasozwa mu kwezi kwa gatandatu, icyifuza ruko nta muntu wakongera kwicwa na malaria. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu waranzwe n'ibibi n'ibyiza mu bijyanye na demokarasi muri Afurika. Mugenzi wacu Eloge Wirika neza aradushyira ku mayange uko byari byifashe.
Umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu waranzwe n'ibibi n'ibyiza mu bijyanye na demokarasi muri Afurika. Uyu mwaka wibonekejemo amatora ateguye neza hamwe hamwe, ahandi haba gushaka guhirika ubutegetsi, ihindurwa ry'amabwirizwa nshingiro hamwe no kubisikanya ku butegetsi mu nzira y'amahoro atamarasa abanje guseseka. Mu kwezi kwa kane, igihugu cya Nigeria cyabonye inzego zishingiye kuri demokarasi, aho General Muhammadu Buhari, umugabo w'imyaka 72, yigeze gutwaza umukazo icyo gihugu ku ntwaro za gisirikare yatsinda mu matora President Goodluck Jonathan. Ayo matora ashize akaburungu ku myaka 16 y'intwaro y'umugambwe umwe muri icyo gihugu cya mbere gifite abantu benshi ku mugabane wa Afurika. Muri Tanzania, Perezida Jakaya Kikwete yemeye kuva ku butegetsi inyuma y'ibiringo bibiri yararekuriwe n'ibwirizwa nshingiro. John Magufuli yatowe mu mahoro n'umutekano mu kwezi kw'icumi inyuma y'imyamamazi ihambaye. Uwo mugabo yahoze ari umushikiranganji w'ibikorwa bya leta, yerekanye ubwitange bwiwe mu gukuraho ibintu bidakenewe n'ubugabanya ubukene. Ibibonekera mu mafaranga yahagaritse yo gutegura ibirori by'umunsi w'ukwikukira kwa Tanzania hamwe n'ukwanka umunsi mukuru yategerezwa gutegurirwa ahejeje gutsinda. Benji Ndolo, umuyobozi akaba ari nawe yashinze ishyirahamwe National Empowerment One, yizera kwiki ari ikimenyetso ciza ku karere. Agira ati "Perezida mushasha Magufuli yatanguriye kubitangaza, yuzuye inkomezi, yuzuye umwizero, yuzuye ibikorwa, acisha bugufi, ntiyihayagiza. Rero iki ni ikintu kiremesha umutima, na cyane cyane ku bihugu nka Kenya bibana nk'izuru n'umunwa, ndetse no ku karere kose." Ndoro yongera kati Ubuganda buruye kuja mu matora mu kiringo hafi cy'ukwezi n'igice. Burkina Faso yabaye mugeragezwa gihirikwa ry'ubutegetsi muri Nyakanga icyo yitegurira gutora indongozi nshasha inyuma y'imyaka 27. Hoshmark Christian Kabore yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu ku rutonde rw'abakandida 14 bahiganirwa icyo kibanza. Ayo matora yarangije ikiringo mfata kibanza inyuma y'imyiyerekano y'abanyagihugu y'utavanako yomoye ku butegetsi Blaise Compaoré muri Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2014. Farinamani Rodrigue Kone, umunya Cote d'Ivoire, yizira imibano agira ati "Novuga ko mu byo dushobora kubona n'icigwa twokuramwo mu bya demokarasi ari urukurikirane rwo kwiganzura rukorwa n'abantu bazi icyo uruhara rwabo. Abo bantu nabo baba mu kibano. Murabizi burya akanovera k'umunyepolitike kavana n'icyo asabwa. Ibi bisigaye byibonekeza rwose. Ariko muri uyu mwaka si byiza gusa, haribonekeje n'ibibi. Uburundi bwaguye mu ndyane mu kwezi kwa kane, aho Perezida Nkurunziza yashyira mu ngiro umugambi wo kwitoza ku nshuro ya gatatu abatari bake bavuze ko uhushanya n'ibwirizwa nshingiro. Inyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi ryageragejwe muri Rusama, abagira imyiyerekano bakihereza amabarabara, igipolisi kabandamo amasoro, Nkurunziza yasubiye gutorwa muri Mukakaro naho hari ababinenze. Abantu baba 200,000 barahunze igihugu. Igihugu cha Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyafatiye ibihano abategetsi bakuru bakuru bane harimo abo muri leta n'abateguye ihirikwa ry'ubutegetsi. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU naryo ryiyamiriza ubwicanyi n'ihohoterwa rya kiremwamuntu. Muri Sudani y'Epfo abantu ibihumbi n'ibihumbi barishwe, abarenga miliyoni 2 bateshwa izabo. Kuva hadutse intambara haraciye imyaka 2. Abashigikiye Perezida Salva Kiir n'abari ku ruhande rw'umukuru w'abarobere Riek Machar bagumye bagirizanya guhonyanga amasezerano y'amahoro. Ayo masezerano y'amahoro yasaba ko ho bahagiyeho inzego mfatakibanza gushika mu kwezi kwa Munyonyo, ariko ntivyashizwe mu ngiro. Iyi leta y'infatakibanza yitezwe muri nzero hagati umwaka wa 2016. Imyiyerekano yahindutse ubugizi bwa nabi muri Congo Brazzaville, aho muri Gitugutu Perezida Denis Sassou Nguesso yatuma amatora ya kamarampaka ngo hahindurwe ingingo z'ibwirizwa nshingiro zibuza umukuru w'igihugu kurenza ibiringo bibiri n'ufite imyaka irenga 70 kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Yatsinze amatora ku majwi 92%, ariko indorerezi mvamakungu zayibonyemo amahinyu menshi. Muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo naho Perezida Joseph Kabila yagirizwa gusubiza inyuma ikiringo cy'amatora yaratekanijwe muri munyonyo umwaka wa 2016 no gushaka guhindura ibiringo by'umukuru w'igihugu. U Rwanda rwatoye ku bice 98 n'uduce 4% mu matora ya kamarampaka kwibwirizwa nshingiro kugira ngo President Paul Kagame yemererwe kwitoza ku nshuro ya gatatu mu mwaka w'2017, ivyo bigashobora kumuha uburenganzira bw'izindi manda zibiri. Uko biri kose, Eric Manga, umushakashatsi muri kaminuza y'i Nairobi, yibaza ko Afrika yarikwiye kubaka inzego zibushitse aho kureka abakuru b'ibihugu ngo bizigitire ku butegetsi imyaka irenga 10 mu gihe kimwe. Agira ati igihe kirashitse aho abanyafrika bategerezwa kuvavanura n'ingendo yo gushira kazoza kabo mu maboko y'abantu bamwe gusa. Murazi ko tuzokwama turonka indongo zimbi na nziza, ariko murazi kandi kwiyo dufise inzego zidahobahoba icyo gihe tuzoba turi mu kibanza cyo gufata inzira ibereye. Umukuru w'igihugu cya Uganda Yoweri Museveni byitezwe kwasubira gutorwa muri ruhuma umwaka uza akazoca kwiza imyaka 30 ku butegetsi. Icyo dukeneye kubona muri Afrika mu minsi iri imbere na makuru y'abantu biyemeza ku giti cyabo, hakaba makuru make y'iby'amadeni amenshi, akaba indongozi zishitse ugukura abantu benshi mu bukene atarakagwi gatoya gusa kari hejuru y'abandi ku isonga. Niko ndola avuga. Umwaka w'2016 n'undi mwaka urimo ibigeragezo kuri demokarasi yo muri Afrika, aho yitezwe amatora nyezina n'ihindurwa ry'amabwirizwa nshingiro n'imiburi y'iburi mu bihugu 9 harimo Uganda, Zambia na Ghana. Eroje uri kaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Ubunano n'umwanya tubashikiza amakuru ya sport n'imikino, reka mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda adushikirize ayerekeye imikino y'umupira w'amaguru mu mahigano ya CHAN ari kabera mu gihugu cy'u Rwanda.
Ejo ku cyumweru mu irushanwa rya CHAN ririmo kubera mu Rwanda, ikipe Inzovu ya Cote d'Ivoire yaje yongera ku ikipe Mavubi y'u Rwanda mu kubona uburenganzira bwo gukina kimwe cya kane kirangiza mu makipe yari asanzwe mu itsinda rya mbere. Yabigezeho nyuma yo gutsinda Gabon ibitego 4-1 mu mukino wabereye kuri Stade Huye mu majyepfo y'u Rwanda. Ku rundi ruhande, Amavubi y'u Rwanda nayo yanyagiwe n'ikipe y'igihugu ya Maroc imvura y'ibitego 4-1. Uyu mukino wabereye kuri Stade Amahoro i Remera imbere y'imbaga y'abanyarwanda barimo na perezida w'igihugu Paul Kagame na madamu we. Ibitego byose byinjiye mu gice cya mbere cy'umukino. Ku munota 16, umukinnyi Mouawi Abdelghani yatsindiye Maroc igitego cya mbere ku ishoti rikomeye yateye amaze gucenga abamyugariro b'ikipe y'u Rwanda. Mohamed Aziz yongeyemo icya kabiri ku munota 23 ku mupira wari uturutse muri koroneri. Hegman Ngombirakiza w'ikipe y'u Rwanda yaboneye Amavubi igitego kimwe ku munota 27. Umukinnyi Abdelhadim Kadrouf wa Maroc yakubisemo icya gatatu ku munota 37, hanyuma ku munota 43 wa mukinnyi Mouawi Abdelghani wari watsindiye Maroc igitego cya mbere yashyizemo icya kane cy'agashinguracumu. Uku gutsindwa by'agashinyaguro k'ikipe y'u Rwanda byatumye bamwe batangira kugira impungenge, bavuga ko Amavubi ashobora kuzahura n'ingorane mu kino kimwe cya kane kirangiza. Ku rundi ruhande ariko, hari abavuga ko gutsindwa ntacyo bitwaye, cyane cyane ko ngo iby'ingenzi byasabwaga abasore b'u Rwanda bari bararangije kubikora. Ababo ntibatinya no kwemeza ko Amavubi y'u Rwanda azegukana iki gikombe.
Nitwa Nshimiyimana Maurice, nkaba ndi umutoza wungirije w'ikipe ya Police. Ngira ngo kuko CHAN imeze neza, abantu barayitabiriye, inzego zose urabona yuko abanyarwanda bose bafite inyota yo gukomeza kureba CHAN no kureba ama ekipe yajemo, cyane cyane batibagiwe ikipe yacu y'igihugu.
Ikipe twahamahirwe noneho, ikipe ubona ziri favori wavuga ko ari izihe muri izi zasebutse?
Ikipe mpamahirwe n'u Rwanda niyo kipe ngewe mbona iri favori gutwara igikombe.
Ubu ni haba harimo n'akakandi nyine ka patriotisme, wenda kugufana ko kumva wegera ikipe yawe igihugu cyawe, ariko wenda utitaye ku yandi makipe, ariko hari amakipe arakomeye ajyana bigaragaza muri mikino imaze gukina.
Ngira ngo nako karimo, kandi ikindi cya kabiri niyo kipe nabashije kubona imyiteguro yayo, izindi rero sinzi izi, ntabwo naho umuntu igikombe ntaramenye uburyo yiteguye n'abakinnyi afite.
Nyuma y'imikino yose yo mu itsinda rya mbere, ikipe y'u Rwanda niyo iza ku isonga n'amanota 6-9. Ya kabiri ni Cote d'Ivoire nayo ifite amanota 6. Ku mwanya wa gatatu hari Maroc n'amanota 4, naho ikipe ya nyuma ni Gabon ifite inota 1. Muri kimwe cya kane kirangiza, ikipe y'u Rwanda izahura n'ikipe iza kwegukana umwanya wa kabiri mu itsinda rya kabiri, hanyuma Cote d'Ivoire izahura n'ikipe iri buze kurangiza amajonjora mu itsinda rya kabiri iri ku mwanya wa mbere nyuma y'imikino iteganyijwe uyu munsi kwa mbere. Muri iyo mikino, ikipe ya Cameroon iracakirana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kuri Stade Huye i Butare, hanyuma Ethiopia ihure na Angola kuri Stade Amahoro i Remera. Tukababwira ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yamaze kubona itike yo gukina kimwe cya kane kirangiza, mu gihe ikipe ya Angola yo yarangije gusezererwa. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Kiri ku makuru ya sport n'imikino, mugenzi wacu Eric Bagirubusa nawe agira dushikirize amakuru yerekeye ingaruka ziva ku mikino ya Shane iriko ibera mu Rwanda ku bijanye n'ubutunzi bw'igihugu n'ibindi.
Icyumweru kirihiritse amarushanwa ku mugabane wa Afurika ku bakinira imbere mu bihugu byabo, Shane 2016 abera mu Rwanda. Kubikorera utwabo mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali, baravuga ko aya marushanwa yabaye amahirwe akomeye kuri bo. Uyu musore wiga muri Uganda yabwijwe irya Amerika kwa kimara kumva cyane 2016 yaje gusaba akazi ko gucuruza amatike kubashaka kwinjira muri stade.
Kuri match y'u Rwanda ncuza kuri mera kuri miliyoni kuzamura nanjye bwo bikazamba percentage yanjye.
Ucuruza miliyoni ufite
umwenda amafite 2% ni amafaranga menshi cyane. Urumva kamemu yo abafana baje nanjye niko percentage yanjye izamuka mbese. Aho nonka match nkinge y'u Rwanda twishimiye insinzi nizera ko amafaranga ari buze kuboneka peka n'abantu baza kuboneza kwitabira umupira ari benshi cyane.
Igihe cyane izarangira gikorwa wateganyije ukavuga uti bikomeje kugenda gutya byazasigara meze gutya.
Eh cyane nge nateganya gukuramo ibintu byinshi cyane nkungu nge nigaga ibugande ari kubonaje nanga mu Rwanda teganya gukura amafaranga yanjye ibugande burari ibintu byinshi umashaka gutangira gukora n'inkora amafaranga menshi cyangwa gutangira ngatangiza nka ka business kanje gatoya atangirira aho ngaho cyane ko nizeye ko nzakura amafaranga kabisa.
Bitewe n'ikipe uri bukine urasanga hari abambaye ibintu bitandukanye bigaragaza amabara y'ibendera ry'icyo gihugu. Hafi ya byose ntibiboneka ku buntu. Uyu nawe yacuruzaga ibiriho amabara y'ibendera ry'u Rwanda imbere ya Stade Amahoro i Remera.
Nk'ubu ingofero twigurisha 2000 akagurisha amafaranga 500 ifurari y'ingiye inyigurisha 2000 akabendera nkagurisha 500 wemerewe ko gashyira ku bagashyira kuri moto ano se gagafata
biragi n'icyumweru kirangiye umaze gukorera ngo
se nabona kubira umaze gukorera yangashye ko ntarabara ngo menye ibirangiye n'ibisigaye.
Iyo urwanda rwa kinyi nandi ma equipe ushobora kwinjiza nga
ushobora kwinjiza 200,000 nje nyungu
cyane irangiye urateganya
teganya kuba nakubaka nimba n'amafaranga
ubu bucuruzi bwanje ni amahoro biragenda. Ko ngagakomoka mwe nka kubona kaba kaguye igihumbi ngo nubukomisha namba mfite
birara burangiye bose
burarangira ubwo mbure nubundi.
Abatwara moto mu mugi wa Kigali nabo baravuga ko inyungu z'amarushanwa ya Cari 2016 zibageraho. Baratwara uwo mu gihugu imbere ariko kuko ngo abanyamahanga bo ntibakunze kugenda kuri iki kinyabiziga cy'imipini ibiri.
Iyi mikino yabaye biba bimeze bite nk'umumotari?
Abantu abagenzi babahagaze ku muhanda kabisa batubana benshi.
Ni ukuvuga ngo bakwemerewe no gutendeka wabikora?
Twakora kabisa nta kibazo gihari.
Wowe ushobora gukorera amafaranga angahe?
Umupira wabaye nk'uyu munsi amake wenda sinashobora kujya munsi ya 15.
Mu yindi minsi biba bimeze bite?
Mu yindi minsi 10, 12.
Uvuze mu migina mu mujyi wa Kigali humvikana vuba. Mu marembo ya Stade Amahoro i Remera hari utubari tw'ibinyobwa tutari duke. Kuri iyi mikino ya Cane 2016 ngo byabaye umwihariko. Bwana Jean Baptiste ni umukozi wa Best Bar hazwi nko kwikaro.
28/28 icyo ushaka cyose wakibona. Abakiriya babaye benshi urumva natwe dushaka izindi ngamba tukitabaza abandi bantu baza gukora ibiraka hano ntago. Abakozi twa dufite bahoraho ntago bahora ari bo bonyine gusa. Kuko abakiriya bashobora barayo baturenze kwitabaza abandi dufashe ku mpande.
Bamwe muri banyira amahoteli bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko mu rwego rw'ubucuruzi hari byinshi biri guhinduka. Bwana Mable Ntaganda akurikirana imirimo y'ibiribwa n'ibinyobwa muri hoteli Umubano ku ikubitiro bakiriye ikipe ya Gabobo bari na Ethiopia.
Kunguka byo twarungutse nk'uko nubundi n'abakiriya basanzwe batugana ariko noneho nkanjye nko mu rwego rw'ubucuruzi navuga ko niba ushobora kufite abakiriya ushobora guhawe ufite bageze kuri 35 itimu yose bacumbitse aho ngaho bafata amafunguro ya mu gitondo bafata aya saa sita bafata n'ay'ijoro urumva ko harimo ubucuruzi kandi bwa bushimishije. Ibihe byose bimeze nka cane ikigaragara mu gihe cyose hateguwe ibikorwa nk'ibingibi mpuzamahanga haba hari abakiriya basanzwe bahaza mu gihugu ariko noneho nabo ngabo baje kohereza impamvu zihariye no kuvuga ngo isoko ni riba ryiyongereye.
Icyakora hari n'abandi banyira amahoteli yegeranye n'amastade aberaho aya marushanwa batabashije kubona amahirwe yo kwakira abashyitsi bavuga ko imikorere yabo nta kigeze gihinduka na gito. Bamwe mu banyamahanga batubwiye ko bishimiye uburyo serivisi zitangwa mu mujyi wa Kigali. Sese Kuberi Ibrahim ni umunyamakuru kuri radio y'igihugu muri Niger.
Vraiment on est surpris de la qualité de l'accueil de Kigali.
Ukuri twatunguwe n'uburyo kwakira abantu bikorwa muri Kigali, hari ibikorwa remezo byinshi. Nukuri ni umujyi mutoya ariko ni umujyi mwiza cyane. Iyi ni imikino yinjiriza u Rwanda amadevize ari nako rurushaho kwigaragaza mu ruhando mpuzamahanga. Ariko hatagize igikorwa ku bibazo by'ibura ry'amashanyarazi ya hato na hato ku mastade bishobora kuzarutesha amanota atari make. Biteganijwe ko iyi mikino ya cani 2016 izarangirana n'intangiriro z'ukwezi gutaha kwa kabiri. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Ariko dusoza ibiganiro byacu byo muri kino gitondo, reka mugenzi wacu Aloyz Bigirimana agaruka twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Aloyz.
Urakoze Oriane. Makuru twababwiye, Leta Zunze za Amerika imenyesha ko yiteze kuwo wese yagize uruhara mu guhungabanya amahoro n'umutekano mu matora mu gihugu cya Haiti no gutera ubwoba abanyagihugu azobihanirwa imbere y'ubutungane. Umuvugizi wa Department ya Leta Amerika Mark Toner yamenyesheje jo kuwa mungu ko iterabwoba ku matora, gusambura amatungo y'abantu hamwe n'ubwicanyi biciye kubiri n'amabwirizwa hamwe n'amategeko ya demokarasi muri Haiti. Leta ya Amerika yifatanije n'amakungu isaba Leta ya Haiti kwamirira kure ubwicanyi no kugurura inzira zose zishikana ku matora y'umukuru w'igihugu mushasha atekanya hamwe n'ayabashinga amateka. Ibyo bibaye inyuma y'aho abategetsi ba Haiti ku munsi wa gatanu bafatiye ingingo yo guhagarika amatora yaratekanijwe kuba ejo kwa mungu, kuko kuco bise imvo z'umutekano nta yindi tariki yungururijwe ko iramenyeshwa. Ibwirizwa nshingiro rya Haiti ritekanya ko umukuru w'igihugu mushasha ategerezwa kuba yinjiye mu mabanga yiwe itariki ndwi z'ukwezi kwa kabiri, mu gihe Perezida Michel Martelly ari ku butegetsi azoba arangije ikiringo ciwe. Amakuru ku Rwanda, igipolisi cy'u Rwanda kimesha ko cishe umunyarwanda yakekwa kugira uruhara mu bikorwa by'iterabwoba. Uwo munyarwanda azwi ku izina rya Mohamed Mugemangango yari afungiwe ku gituro cya polisi cy'i Kanombe mu gisagara cya Kigali. Nk'uko bitangazwa n'igipolisi cy'u Rwanda, uwo munyarwanda yari ariko agirwa ko amatohoza inyuma yo gukekwa kugira uruhara mu bikorwa byo gufasha urwaruka rw'abanyarwanda kwinjira mu muhari w'aba jihad no kubatwara mu bagwanyi ba Eta Islamike mu gihugu cya Siria. Mu gihugu cya Zimbabwe naho Perezida wa Zimbabwe Robert Mugabe na mugenzi we wa Guinea Equatoriale Teodoro Obiangwema bamenyesha ko bifuza ko haba igihindutse mu nama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano. Bifuza ko Afrika yoronswa n'iburiburi uyiserukira umwe afise ikibanza ntahegayezwa muri ugo rwego. Ivyo babishikirije inyuma yaho Perezida Nguema wa Guinea Equatoriale arangirije urugendo muri Zimbabwe, kandi mu gihe mu mpera z'uku kwezi hatekanijwe inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Amakuru avugwa kuri Sudani, Perezida Salva Kiir wa Sudani y'Amajyepfo n'uwahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu arongoye abarwanya leta Riek Machar ntibashoboye gushinga leta y'ubumwe mfata kibanza ku munsi wa gatandatu. Iyo leta nshasha niyo yari yasabwe mu masezerano y'amahoro yasinyiwe muri Ethiopia, amasezerano agamije guhagarika intambara muri ico gihugu.
Aho ni naho duheraje ibiganiro vyacu byo muri kino gitondo. Cyuti mwese mukunda radijwe rya Amerika, ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo bigarukiye ngaha. Tuboneha kandi kanya ko gushimira ingenieur yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatuma Kalala Limasi yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Kuri mikro mwari kumwe na Oriane Tangishaka. Mugira umunsi mwiza, Imana ibane namwe.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.